Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 103.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Repubulika ya Demokarasi ya Congo yasabye umuyobozi w'ingabo z'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika ziri muri icyo gihugu gusubiza mu Rwanda abasirikare bakuru b'abanyarwanda bari mu buyobozi bukuru i Goma. Amashyirahamwe 90 ya sosiyete sivile n'ibigo by'itangazamakuru birasaba u Rwanda kwemera ko hakorwa iperereza ryigenga ku rupfu rw'umunyamakuru John Williams Ntwari. Bamwe mu baturage bimuriwe mu Busanza bavuye mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro Inyarutarama bahisemo kugurisha amazu batuyemo.
Bo ari amazu rero konta ateye nta amazu matoya ntago adukwiriye ko ngiye mfite famiye y'abantu munani. Bo icyo nicyo cya mbere cyatumye nyigurisha. Ikindi mu busanzwe ukuntu hameze nkwakwe dutunzwe n'uturaka, kujya mu kiraka ni ugutega inshuro ebyiri. Ubu numva amafaranga ntago wayabona ya buri munsi.
Umwe mu baturage bimutse mu Busanza, umushumba kirije Gatolika Papa Francisco, ategerejwe kuri uyu wa kabiri isa 9 i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ruzinduko rw'iminsi ibiri. Mugume ku maradiyo yanyu, ikindi kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Miriwe neza Veniste. Muri Afrika, perezida wa Liberia George Weah yabwiye inama nshingamateka y'igihugu ciwe jo ku munsi wa mbere ko ashobora kuzosubira guhiganwa mu matora muri uyu mwaka kugira arondere manda ya kabiri. Perezida Weah w'imyaka 56 yashitse ku butegetsi mu 2018 yemereye abashingamateka ko yifuza kugira ivyo ahinduye mu gihugu kugiteza imbere no gutsimbataza amahoro. Agishika ku butegetsi yiyemeje kurangiza akaranda ko kurya ibiturire uwo yasubiriye Ellen Johnson Sirleaf yananiwe gutorera inyishu, ariko ntivyatevye ko leta yiwe nayo yagirizwa gukoresha nabi ubutunzi bw'igihugu. Hanze y'umugabane wa Afrika, igitigiri cy'abantu bahitanywe na bombe mu musigiti wo mu buraruko bushira uburengero bwa Pakistan ejo ku munsi wa mbere cyaraduze gushika ku bantu 61 n'abarenga 15 bakomeretse. Igipolisi kivuga ko icyo gitero cyakozwe n'umwiyahuzi cyabaye nyuma ya saa sita mu gisagara cya Peshawar kiri hagati na hagati mu gihugu. Umugwa mukuru w'intara ya Kiber Pakutunkwa, umutegetsi mukuru mu gipolisi mu gisagara cya Peshawar, yaremeje icyo gitigiri, yongera avuga ko afise ubwoba ko hakiri abandi batazwi irengero hamwe n'ibiziga bitaramenyekana. Nta n'umwe ariyitirira icyo gitero.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Hano muri Leta Zunze za Amerika, Joe Biden yavuze jo ku munsi wa mbere ko atazorungika muri Ukraine indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-16 gufasha mu ntambara hagati y'icyo gihugu n'u Burusiya. Ariko yavuze ko ashobora kuzogendera igihugu cya Polonye bari kumwe muri OTAN mu gufasha Ukraine mu bya gisirikare. Mu ndwi iheze, abategetsi ba Ukraine basabye ibihugu byo mu burengero bw'isi kubarungikira ibigwanisho by'ubuhinga bugezweho birimo n'indege z'intambara. Muri uku kwezi ibyo bihugu byarashoboye kumvikana bigoranye, ariko kurungika muri Ukraine ibiduga bya Burende bimwe mu bigwanisho bikomeye mu ntambara. Uyu muhango wa OTAN kuri Ukraine watumye icyo gihugu cyizera ko gishobora no kuzohabwa indege z'intambara za F-16. Ariko haracyari impari muri OTAN kuri ubwo busabe bwa Ukraine. Tukivuga ku makuru yerekeye Ukraine, komite mpuzamakungu y'inkino za Olympique ejo kuwa mbere yaranse gushyigikira abategetsi ba Ukraine bayagiriza kwamamaza intambara. Ni nyuma yaho iyo komite CEO yavuze ko Uburusiya bushobora kuzokwemererwa kwitabira inkino za Olympique zizobera i Paris mu 2024. Umuhanuzi wa perezida muri Ukraine, Mikhailo Podolyak, mumera zindwi irangiye yavuze kwiyo komite ifise icicaro i Lausanne mu Busuwisi yerekanye ko ishigikiye ubwicanyi n'ibikorwa byo gusambura biriko bibera mu gihugu ciwe. Yavuze kandi ejo kuwa mbere ko mu gihe Uburusiya bwo kwemererwa kuzohiganwa muri izo nkino bisigura ko ari kubuha akaryo ko kwamamaza genocide. Umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderanire n'andi makungu yavuze ko ukugerageza kose kunigira mu menshi Uburusiya ngo ntibwitabire izo nkino mpuzamakungu bizotsindwa.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ku mugabane wa Buraya muri Turukiya, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu yaragabishije Abanyamerika ejo kuwa mbere ko ashobora kuzoba ibitero by'iterabwoba i Istanbul ku murwa mukuru. Ibyo bitero bizotumbera ku masengero, amasinagoge hamwe no kuri za ambasade z'Abanyaburaya. Bugize kabiri mu kiringo cy'iminsi ine Amerika itanga iryo gabisha. Ni nyuma yaho ku mugabane wa Buraya habereye uguturira igitabo cyeranda cy'abayisilamu cya Korowani muri Suwede, Ubuholandi na Denmark. Ambasade ya Amerika yavuze ko hashobora kuzoba ibitero by'iterabwoba bitumbereye kwihora bishobora kuzobera mu bice bigenderwa n'Abanyaburaya, cyane cyane mu bisagara bya Beyoglu, Galata, Taksim na Iskiktal. Iri tangazo rivuga kandi ko abategetsi ba Turukiya bariko barabitohoza ko ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ambasade zitari nke ziri Ankara harimwo iza Amerika, Ubudage, Ubufaransa n'Ubutaliyano zaragabishije abenegihugu babo kuri ibyo bitero byo kwihora.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Ushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Republika Demokarasi ya Kongo yasabye umuyobozi w'ingabo z'umuryango w'Uburasirazuba bw'Afurika ziri muri icyo gihugu gusubiza mu Rwanda abasirikare bakuru b'Abanyarwanda bari mu buyobozi bukuru i Goma. Ku murongo wa telefone ndikumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jimmy Shukrani Bakomera. Jimmy Shukrani Bakomera, wiriweho?
Mireho Venuste, mireho badukurikiranye bose kuri radio y'Ijwi ry'Amerika.
None iyo nkuru y'abasirikare b'abanyarwanda bagombye kuva mu mutwe wa EAC yemejwe n'igisirikare gikuru cya Kongo?
Nibyo, yemejwe n'igisirikare cya Kongo mu itangazo ryashyizwe hagaragara mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rishyira kuri uyu wa kabiri, ubwo General Sylvain Kenge umuvugizi w'igisirikare yavuze, yatangaje ko ingabo z'u Rwanda ziri mu muryango wa EAC uri hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zavanwe ku butaka bwa Kongo. Ibyo babisabye umuyobozi w'ingabo za EAC General Jeff uyoboye ingabo za EAC hano mu Burasirazuba, kuko byagaragaye, murabizi, diplomasi ya Kongo n'u Rwanda ntabwo imeze neza muri ino minsi. Ubwo igisirikare cyabonye ko ari ngombwa abasirikare b'u Rwanda bari mu muryango wa EAC bavamo, ubundi hagasigara ubuhasigaye Abanyakenya, Abarundi ndetse n'Abaganda. Nabyo ubungubu umuvugizi w'igisirikare Sylvain Kenge arimo kubikurikirana, gusa yavuze yuko ari bugira icyo abwira itangazamakuru mu masaha ari imbere. Venuste,
none se hari amakuru mwaba mufite ko icyo cyemezo cyakizwe mu bikorwa bo basirikare b'abanyarwanda baracyari aho ngaho i Goma cyangwa se basubiye mu Rwanda?
Itangazo ryasohotse, Sylvain Kenge avuga ko abasirikare bagiye, kuko itangazo ryasohotse abasirikare b'u Rwanda bari mu mutwe wa EAC bamaze kugenda. Venuste.
Jimmy Shukrani Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Goma, ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Murakoze cyane namwe. Venuste.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Amashyirahamwe 90 ya societe civile n'ibigo by'itangazamakuru birasaba u Rwanda kwemera kwakorwa iperereza ryigenga ku rupfu rw'umunyamakuru John Williams Ntwari. Iperereza ryimbitse kandi rikozwe n'abanyamahanga. Barasaba kandi abafatanyabikorwa b'u Rwanda kuruhatira kwemera ko iryo perereza rikorwa. Umunyamakuru Ntwari yatangajwe ko yapfuye ku itariki ya 19 z'uku kwezi kwa mbere. Polisi y'u Rwanda ivuga ko yazize impanuka iyo mu muhanda. Bamwe mu baturage bimwe mu busanzwe bavuye mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro inyarutarama bahisemo kugurisha amazu bari batuyemo bajya kugura andi mazu ababereye. Baravuga ko babitewe n'ubuzima bubi basanze mu busanza. Leta ibimura yavugaga ko igamije guca kajagari mu myubakire. Ni inkuru icukumbuye yateguwe na Eric Bagirubusa.
Iyi ni inkuru radio ijwi rya Amerika yari imaze iminsi icukumbura igamije kumenya niba koko abimuwe ahitwa Inyarutarama hazwi nko muri Banyahe bagatuzwa mu mazu ya Busanza mu karere ka Kicukiro barahisemo kuyagurisha bakajya kuguraho bishyikira. Ijwi rya Amerika yakoze ingendo igamije kugera kuri abo baturage. Abo twaganiriye nabo bamwe bagiye bagurisha inzu bari barahagwe mu Busanza nyuma yo kuzimukiramo imibereho ikabananira abandi bakazigurisha bataranazigeramo. Ijwi rya Amerika yasuye umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 50 yatwinjijwe ku musozi wa Bumbogo mu karere ka Gasabo.
Turahageze. None se ikimbo ni byawe?
Nzi ngeza hano mu cyaro.
Hari. Urakoze cyane.
Uyu mubyeyi duhimbye izina rya Mukanda rwemeye kubwo umutekano we avuga ko afite umuryango w'abantu 8. Ubutegetsi bwamugeneye inzu y'icyumba kimwe n'uruganiriro. Arasobanura impamvu yamuteye kuyigurisha akajya guturaho yishyikira.
Amazi yo yari ari mu nzu nta kibazo, nta hantu tugana, nta hantu wabona wasoroma imboga, nta hantu wabona mbese wajya kuvuga uti wenda ndajya kugura nk'akantu wenda mu kiturage, reka data. Si uko harambirwa, inzu yari nziza, nta kibazo yari ifite, yari ikomeye rwose pe. Ariko kubera ubuzima bubi nari mpafitiye, icyo cyatumye mpimuka.
Ashingiye ku buzima yita ko busharira yarabayemo mu mudugudu wa Busanza, uyu mubyeyi ntabura kwemeza ko inzu y'ibyumba bitatu na saro yaguze ayiturijemo n'urubyaro.
Hano mbona uko mpaha, hano mbona uko mpinga udushyimbo, kabona uko mpinga utuboga nkarya, nuko niyo mibereho ubwo mfite nyine ngasabana n'abaturage, ndumva mpakomereye pe. Kuko ubuzima mfite hano buraruta ubwo nari ndi mu Busanza.
Si Mukanda rwemeye wisangije ubu buzima. Twaganiriye n'undi mugabo nawe duhimbye ndarwemeye wari warahawe inzu y'icyumba kimwe n'uruganiriro mu Busanza bikamushobera akayigurisha. Ndarwemeye bari baramubariye igihe n'agaciro ku mutungo we muri Banyahe kuri 8 million z'amafaranga. Gusa mu Busanza yahagurishije 5,300,000 by'amafaranga aguramo inzu y'ibyumba bitatu n'uruganiriro kuri 4.5 million.
Bo ariya mazu rero ukuntu ateye, nta mazu matoya ntago adukwiriye. Ko njyewe mfite famiye y'abantu 8. Bo icyo nicyo cya mbere cyatumye nyigurisha. Ikindi mu Busanza ukuntu hameze, nkwake dutunzwe n'uturaka, kujya mu kiraka ni ugutega inshuro ebyiri. Ubu urumva amafaranga ntago wayabona ya buri munsi. Izo nzu kandi nazo ziragoye, ushyira nk'imbabura ugasanga hejuru kubera hari dare y'umweru habaye umukara. Iyo nago zifite ibyumba bitatu na saro yo iradukwiriye, kuko nk'umukobwa afite icyumba cye n'abahungu bakagira icyabo.
Amakuru baduhaye nayo twiboneye arerekana ko aba baturage bagiye bagurisha amazu yabo bakimuka benshi bari mu murenge wa Bumbogo muri Gasabo. Utereye ijisho ahantu bari kwimukira, biboneka ko ari ahantu hataraturwa cyane, ariko nanone ku buryo igihe runaka naho hashobora kuzashyirwa inyubako zijyanye n'igihe. Ingingo ikomeza gutera impungenge bari kuhimukira, icyo bashobora kuzafata nko guhungira imvura mu muduha. Bene byo barabivugaho iki?
Ubwo nyine uko bizagenda Imana niko izabigomba kubibizi. Ubwo uko izabigenza niyo ngera kubigenza nk'uko byabaye mu Busanza, nzatemba ngana handi kuko nabo nasubira mu buzima nari mvuyemo.
Tubazifite ariko igihe kizaba kisonetse nta kibazo.
Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru ko mu byiciro bya mbere abahawe amazu byabaga byoroshye kuzagurisha. aha koraga umuntu uzwi nk'umukomisiyoneri umuntu turutse hanze yabimurwa akagura inzu n'uwimurwa bagashyirira imikono imbere ya noteri gusa nyuma ngo ubutegetsi bwaje kubihagarika kuko bwabonaga abaturage bari kuyagurisha kuri make ayo makuru aremeza ko na n'ubu bikomeza gukorwa mu buryo bw'ibanga ubu uyu mugabo twahuye nawe hanze y'umudugudu wa Busanza avuga ko nawe abonye umugurira inzu byasa nko korosora wabyukaga
ahisemo kuva yo nkwata y'umuryango kugira ngo ndebe ko najya gushakisha ndebe uburyo nazabimurira aho nzaba nagiye ngo nibyanga gahunda ni y'Imana mbonye umukiriya n'ubu sinayirarana ayo bampaye ariyo yose.
Radio Ijwi ry'Amerika ntiyabashije kubona imibare ya nyayo y'imiryango yari yarahawe amazu mu mudugudu wa Busanza nyuma bakaza kugurisha gusa imibare twabashije kumenya irarenga imiryango 10. Twashatse kumva icyo umujyi wa Kigali uvuga kuri iyi ngingo ariko ntibyadukundira. Inshuro zose twahamagaye bwana Merari Mpabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe iterambere n'imiturire yatubwiraga ko yarahugiye mu nama yatwizeje ko nahuguka aza kugira icyo dutangariza. Ubutegetsi bw'imura abaturage bwavugaga ko bugamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi buvuga ko bari batuye mu kajagari. Kugeza ubu kandi hari abaturage bahisemo kwanga amazu bakajya kwikodeshereza ubundi bakagana inkiko basaba kurenganurwa. Mu byemezo inkiko zimaze gufata ku matsinda y'abaregwa ubutegetsi kubimura binyuranije n'amategeko zemeza ko abaturage bose bagomba gufata inzu nk'ingurane ku mitungo yabo nyamara bisa naho hari amakuru inkiko zidafite agaragaza ko umujyi wa Kigali wagiye wihererana bari bafite imitungo minini minini ukabaha amafaranga nk'ingurane aho kubaha inzu. Hari zimwe muri kopi z'Ijwi ry'Amerika ibitse zigaragaza ko bishyuwe mu mpera z'umwaka ushize leta yari yatangaje ko yabishyuye asaga miliyari 2 n'igice. Ehe bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Imyaka 10 irashize isoko rikuru rya Bujumbura mu rwa mukuru w'ubutunzi mu Burundi rihiye rirakunguka abahakoreraga baribuka iyo mpanuka kugeza na n'ubu nta rindi soko rirubakwa kandi abahahombeye ntibashumbushijwe. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Icyo gihe batakarije ibidandazwa byabo muri iyo soko nkuru yo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yahigatokombera biturutse ku muriro wadutse hagati muri iyo soko. Bamwe mu bayazi n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bakabona ko kubona haheze igihe cy'imyaka 10 hatarubakwa iyindi soko ari agahombo ku gihugu n'abakibamwo.
Ni uruhombo cyane kuko hari byinshi two turahomba si no ku banyagihugu gusa na leta kirahomba byinshi kuko rya soko baratanga amakore abantu bayikoreramo hama kinjira mu kigega cya leta.
Ni agahombo kanini cyane ku gihugu no kuri kwebwe abantu.
Icyo nabasaba ni uko abantu babijejwe bokora igishuka cyose kuburyo iyo soko isubira gusanurwa.
Abajejwe inyubako na leta turasaba ko boyubaka hanyuma bakaca basumbusha abantu baburiye hefyabo.
Abo badandaza bahoze bakorera muri iyo soko yahoze ari kigega cy'u Burundi muri kino gihe hari abahungururije mu yandi masoko abandi bakorera mu mazu y'idandarizo ari mu micungararo yahoze icyo kigega cy'igihugu. Babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko gukorera muri ayo mazu yitwa Galeri mu rurimi rw'Igifaransa bitoroshe.
Nta muntu yadushobora kuronka kubera urabona yuko n'ibibanza baciye babiduza rero bice bitugwana ukuntu tunariha n'ibibanza ikibanza cya $300 udandaza ifana n'amata gusa urumva uwo ushyakura
n'ibikibanza rega wewe ukwezi guhetse utegerezwa kumuha amahera yiwe ntumubwira ngo nta bakiriya ndaronse oya tanke uri mu kibanza utegerezwa kumureka.
Leta y'u Burundi yaratangaje kuva mu kwezi kwa gatandatu mwaka w'2021 ko igikorwa cyo kubaka iryo soko cyahawe ishyirahamwe ry'amabanki akorera mu Burundi ariko kugeza amaginga ya nta kirakogwa. Prosper Ntagwamiye avugira Leta y'u Burundi yabishikirije inyuma y'inamashikiranganji y'igenekerezo rya 2022 ukwezi kwa gatanu umwaka uheze w'2022.
Itogwa gishusho iyo nyubakwa zari kuba muri munyonyi mwaka w'2021 gushikirizwa ivyigwa no gutanga isoko yo kubaka ico kigo zari biteganijwe muri ruheshi na mukakaro mwaka w'2022. Gushaho ibuye ryo kugurura ibikogwa zari biteganijwe muri ndamukiza mwaka w'2023 ico bigo kikinjigwa muri ndamukiza mwaka w'2026.
Umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta ntaryumunwa mukomenyesha ko hamwe bahawe isoko bataranguye igikorwa cyabo bahawe atakibuza kizohabwa abandi babishoboye.
Kubera ko ibikorwa bimaze gucegwa, ishyirahamwe ry'amabanki ritegerezwa kwerekana neza ko rishobora gukora ibishoboka byose ibikorwa bikazorangurwa ku kiringo cyategekanijwe. Mu gihe iryo shyirahamwe ritoba rishobora kwerekana ko rishobora kwiriha uwo mwanya watakaye ngo ryubake icyo kigo mu kiringo cyategekanijwe mu rupapuro rw'inzira, icyo kibanza cyoca gihabwa abandi.
Abakunzi b'ijwi rya Amerika baragerageje kurondera kuri telefone Tarsis Rutumo arongo ishyirahamwe ry'amabanki mu Burundi kugira atange umuco kucatumye iryo shyirahamwe arongoye ridatangura ibikorwa baramukena. Abakurikiranira hafi iby'ubwishingizi mu Burundi ntibatahura ingene imyaka cumi yorangira isoko nkuru ya Bujumbura yarisanzwe ari ikigega cy'igihugu itarasanurwa haraheze imyaka cumi. Tatien Sibomana n'umwe muri abo yayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Hari hakwiye gusa neza gusoma mbaye ndareka no kwiyumvira kubakwa, hari hakwiye kuba harasukurwa, hanyuma ari ikintu kifata kibanza baba barahakorera kikabaho, mugabo akaba cyane cyane bariko barategura umugambi uboneka abarundi bazi ukuhasubiza isoko kijambere nk'uko yari muri kijya gihe binakenewe mbere, bakanashiraho yisumbije bwiza n'ubunini.
Uwo muhinga mujanye n'ubwishingizi arazi ko inyubakwa z'isoko nkuru ya Bujumbura yahiye muri 2013 zari zaratangiye ubwishingizi naho bwari bubayabaye. Tatien Sibomana yibaza ico bwakoreshejwe kuko bwahawe abari bajejwe gutunganya ibikorwa muri iryo soko.
Ndazi ko ishyirahamwe ryari ryarateganirije kijya kibanza no kuvuga byanzu, ndibuka ko yarishi hafi miliyoni amajana atanu zirenze gato. None ayo mahera ubu twofata ko ari hehe? Leta yobwira Abarundi ati hariho intango twofatira ko ayo mamiliyoni amajana atanu arenga yarishwe no kuvuga ko yari gusubira kubaka iryo soko.
Amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakura mu bari bagize ishyirahamwe Sogemac ryari rijejwe isoko nkuru ya Bujumbura avuga ko abadandaza 5,600 aribo baburiye ivyabo muri iyo soko yahiye gatokombera mu gitondo ca kare kuwa 27 ukwezi kwa mbere umwaka 2013.
Tukiri mu Burundi, urwego rw'igipolisi ruravuga ko hari abakongomani n'abanyarwanda bajya muri icyo gihugu gushaka pasiporo kugira ngo bashobore kwinjira mu bihugu byo mu mahanga. Eloge Wirikaneza.
Idefense niyunge ko icegera cumvugize ubushikanganje bujejwe umutekano mu Burundi yatangaza ko hari ibintu biteye amakenga inzego z'umutekano mu gihugu zimaze igihe zibona. Abakongomani n'abanyarwanda baza mu Burundi kurondereza ngombwa kugira bashobore gushika mu bihugu basuhukiramwo bita Barundi.
Hariho abanyamahanga abo mu gihugu cya Kongo, abandi b'abanyarwanda baca muri iki gihugu cacu cy'u Burundi kurondera impapuro z'inzira amapasiporo, bakavyoroherezwamwo na bamwe mu barongoye intwaro ku nzego zo hasi na bamwe mu bakozi bajejwe ico gisata bakaronka izo pasiporo.
Iruhande y'uwo muce hari iyindi mirwi ibiri y'abarundi bizezwa n'inshuti zabo kubajana mu bihugu bya Buraya, Amerika, Canada, Australia n'ahandi, ariko bakisanga mu kamashu nk'uko niyunga kabimenyesha.
Hakaba uwundi mugwi w'abantu barondera ama visa atariyo canke bakabatekerera ico bita carte de residence, uruhusha rwo kuba muri ico gihugu. Ubwo ndago mukaba muzi yuko umuntu aruronka ari uko amaze gushika mu gihugu agiyemwo nyene. N'uwundi mugwi ugira gatatu w'abantu barungikirwa ama passeport n'inshuti zabo ziri mu bindi bihugu kubera baba bafise igisanira ku ishusho bagaheza bakagenda kuri iyo passeport.
Ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya bamwe mu bagarukiye mu nzira berekeza i Buraya. Uwo mukenyezi yemeza ko amayeri y'umwe mu nshuti ziwe ariyo yamureheje. Yari yamwijeje ku mugezi Paris mu Bufaransa.
Badufatiye Dubai batwagiriza yuko dufise residence ya fotwe uwo mugabo kubera ari uwo muri famiye. Je nari naramusavye ndamubwira ati urafasha nanjye nshobore gushika hiyo nshobore guhiga ubuzima haba mbandanye n'amashuri. Umwe wese yatanga $2,000 aho yamutwe turya dukarte batubwiye ngo niyo residence. Mu nyuma aca atubwira ngo dutware pasiporo aho nyene mu Cibitoki, yaciye atubwira ngo tuzane amahera asigaye catumuha $7,000 tubona ngaho turarenganye no muri Kenya turagenda. Dushitse rero Dubai niho bace badufata bashaka batubwira yuko dufise residence y'amanyanga atariyo.
Uwo mugabo nawe nyene yahuye n'icyo kibazo.
Twaraciye ngaho turaja muri Kenya, yari yaduhaye amatike turava muri Kenya turashika Dubai. Hama tugeze Dubai kuko turaja pari ca tubrokati ibintu mufise n'ivyapfo turashobora kugerageza kumurundi.
Ubushikanganji bujejwe umutekano bumaze kumenya Abarundi barenga 20 birukanywe n'ibihugu bari basuhukiyemwo mu mezi atandatu aheze.
kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2022 uheze turafise abantu barenga 20 bari muri ubwo buryo bagiye hanze muri izo nzira mugabo bamaze kugaruka. Ikibabaje rero nuko mu kugenda baba bikokoye utwo bari bafise twose bakaduhereza abo basuma abo bambuzi. Muri ivyo rero ikibabaje gusumba ibindi. Abitwa ngo nabakozi b'Imana
kuri mikoro y'ijwi rya Amerika prime barubukeye umukuru w'ishyirahamwe ONSCT we ton frère ahamagarira leta gushyira ingufu mu kurwanya ingendo yavuka gihugu bagenda baciye mu kinywabi.
Ishyirahamwe ryacu ryashaka risabe leta y'u Burundi gukurikiranira hafi izo ngendo baciye mu kinywabi baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe.
Si mu bihugu byo mu burengero bw'isi gusa Abarundi bamaze igihe bafatirwa. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere igipolisi cy'u Buganda cyahagaritse abagabo 23 n'umukenyezi umwe b'Abarundi cyemeza ko bari baroye kugurishwa mu bihugu bishobora kuba ari ibyo mu gihugu cy'Abarabu. Mu mpera z'umwaka weze ubushikanganji bujejwe imigenderanire bwagiranye amasezerano n'amashyirahamwe 5 yo koroheza no gukurikirana ibyerekeye Abarundi baje kurondera akazi mu bihugu by'igihugu cy'Abarabu. Byakozwe inyuma y'imyaka myinshi hibonekeza benshi mu baroye gukora muri ibyo bihugu bahohoterwa hakaba n'abicwa na cyane cyane abakenyezi n'abigeme. Umwaka weze kandi Abarundi baharurwa mu bihumbi baragiye mu bihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Buraya binjiriye mu gihugu cya Serbie. Icyo gihugu cugaye umuhora kwa 2022 ukwezi kw'icumi 2022 nyuma y'imyidogo y'umuryango w'ubumwe bwa Buraya wavuze ko ibice 90% by'Abarundi basuhukirayo baca ku butaka bwacu kubera amasezerano cyari gifitaniye n'u Burundi kw'Abarundi ataviza basabwa mu kugeramo. Mu myaka 8 iheze iruhande y'igice cy'umuriyoni w'Abarundi bahunze igihugu mu 2015 nk'uko byemezwa na ONU. Abarundi batari bake barasuhukiye mu bihugu by'akarere na cyane cyane urwaruka baje kurondera akazi. Abenshi bari muri Kenya na Zambia ibitari bikunze kuboneka mbere no mu myaka y'intambara. Abarundi bakunda kuguma mu gihugu cyabo nk'inyoni yironka icyatsi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Wamenye ute ko isukari yo mu maraso yawe yazamutse? Wakurikije kugira ngo ugabanye ikigero cy'isukari mu mubiri, muganga w'inzobere Ken Redcross w'indwara z'imbere mu mubiri akaba n'umwanditsi w'ibitabo aratanga inama.
So I wanted everyone out there to be mindful about some signs and symptoms that your blood sugar may be elevated and you just don't know. So the things you want to think about fatigue.
Ndashaka ko buri wese hanze aha yita ku bimenyetso bimwe na bimwe byerekana ko isukari yo mu maraso yawe ishobora kuba yazamutse kandi utabimenye. Ibintu watekerezaho ni nk'umunaniro ukabije, kwiyongera kw'inshuro wihagarika, kwiyongera kw'inyota no kureba ibikezikezi. Ibi ni bimenyetso wabyemera utabyemera bamwe mu bantu birengagiza. Iyo tuvuga ku isukari yo mu maraso tujye twemera ko isukari itari ikintu kibi buri gihe. Isukari ni ngombwa kugira ngo ubone ingufu. Umubiri uhora ukeneye ibintu biri mu rugero. Iyo tuvuga isukari iri hejuru hari ikigero igeraho ukaba warwara indwara ya diyabete, ariko ku rundi ruhande niyo imanutse ikajya hasi cyane ushobora kurwara indwara yo kubura isukari izwi nka hypoglycemi. Ku bw'amahirwe ibyo ntibikunze kubaho. Biba hanini ku bantu basanzwe barwaye diyabete kandi bafata imiti ya insuline cyangwa ibindi bintu bigabanya ikigero cy'isukari mu mubiri. Ariko kandi ibyo nabyo ubugomba kubyitaho. Ikintu cya mbere navuga ni ukeneye gusohoka ugatembera ugakora siporo. Impamvu mvuga ibi ni uko bitagabanya ikigero cy'isukari mu maraso yawe gusa, ahubwo hari n'uburyo bikangurira umusemburo wawe wa insuline kohereza isukari mu tunyangingo tw'umubiri ikenewe. Ikindi ni ukeneye kumenya ibindi bintu bikuri hafi bishobora gufasha mu gushyira ku gipimo isukari yo mu maraso yawe nk'ikimera cya berberine. Navuze kuri berberine by'umwihariko kubera ko idafasha ku bijyanye n'isukari yo mu maraso gusa, ahubwo inafasha mu kuringaniza ikigero cy'urugimbu rwa cholesterol gikenewe mu mubiri. Hanyuma icyo nasorezaho ariko nicyo cy'ingenzi iyo uvuga kuri izo sukari zihishe, nifuza ko buri wese yashaka uko ahagarika kurya ibi bintu bikorano biryohereye. Ni bibi cyane. Ububi bwabyo ntibugarukira mu kuzamura ikigero cy'isukari mu maraso yawe gusa, ahubwo binica za mikorobe na bagiteri z'ingenzi ku mikorere y'umubiri.
Muganga Ken Redcross atanga inama ku buryo bwo kugabanya isukari mumaraso hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara hamwe na René Diane tanda wamfashe ku kibagezaho bashimwe mwese kuba mukurikira radio ijwi rya America buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo d'urumugani w'uyu munsi umutumirwa mutindi yitwaza intebe mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.